murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Niremwa mahoro nshuti z'ijwi rya Amerika, tubahaye ikaze muri gahunda iwanyu mu ntara, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Umwiherero w'abayobozi bakuru mu Burundi wari umaze iminsi itatu warayushojwe.
Hari intumbero nyamukuru zatanzwe nk'intumbero yo kurwanya igiturire, kudahana ibyaha, intumbero yo kudasesagura itunga ry'igihugu, guhakaza ababishoboye, gukunda ibikorwa, intumbero yo gusenyera ku mugozi umwe, kuko intetso ari imwe, mu Burundi ni igihugu duhamagariwe guteza imbere.
Uwo ni Prosper Ntahorwamiye, umuvugizi wa Leta y'u Burundi, naho muri Tanzania Benjamin Mkapa wigeze kuba perezida w'icyo gihugu yaraye yitabye Imana. Aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya duhereye kuyavugwa hirya no hino ku isi. Mbere y'uko tubagezaho amakuru iwanyu mu ntara, reka mugenzi wacu Aloise Bigirimana atugezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Geoffrey. Wahoze ari perezida wa Tanzania n'umuhuza w'Abarundi William Benjamin Mkapa yaritabye Imana i Dar es Salaam kuri uyu wa kane. Yari afise imyaka 81 y'amavuko. Perezida John Pombe Magufuli yatangaje urupfu rwa Mkapa kuri televiziyo y'igihugu gato inyuma ya saa sita y'ijoro mu masaha y'i Dar es Salaam. Mkapa yabaye perezida agira gatatu wa Tanzania, yatwaye kuva mu 1995 gushitsa muri 2005. Icyamwishe nticyatangajwe, ariko yashengeye ari mu bitaro ku murwa mukuru w'ubutunzi Dar es Salaam. Abarwanyi batatu barishwe mu burengero bwa Repubulika ya Centrafrica mu ndwi iheze mu gutana mu mitwe kw'abahuje n'inteko za ONU zibungabunga amahoro muri ico gihugu. Umuvugizi w'umugwi wa MINUSMA Charles Bambara yavuze ku munsi wa gatatu ko abasirikare bo mu nteko za ONU bamuka mu Rwanda aribo batanye mu mitwe n'umuhari w'abarwanyi wa Trois R ku munsi wa gatatu igeze muri prefektura ya Nana Mambere. Umuhari Trois R mu ndwi iheze wavuze ko wavuye mu masezerano y'amahoro yabaye hagati ya leta n'imihari yirwanya mu mwaka uheze. ONU yavuze ko mu kwezi kw'indwi hagati umusirikare wo mu nteko za MINUSMA yamuka mu Rwanda yishwe mu gitero cyakozwe n'uwo muhari.
Washington, ijwi rya Amerika.
Ibisata by'amashyirahamwe mpuzamakungu ONU bisaba abategetsi ba Sudani y'ubumanuko kongera kugurura bidatevye amashuri mu gihugu cyose, kuko kugumiza abana mu mihana yabo byongereza amahirwe yo kwandura umugera wa corona. Mu rwandiko bashikirije hamwe ku munsi wa kabiri ikigega cy'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU cyita ku bana UNICEF hamwe n'igisata cya ONU kijejwe indero n'imico kama UNESCO bivuga ko ari ngombwa ko abana bakingirwa. Umuyobozi wa UNESCO Tap Raj Pant avuga ko abana bagereranywa ni miliyoni 2,200,000 b'abanyesudani y'ubumanuko batakija ku ishuri. Kandi uko amashuri aguma yugaye ni ko amahirwe y'abana gusubira kwiga agabanuka. Perezida Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo yavuze kuri wa kane ko amashuri muri Afrika y'Epfo azongera kugarwa ikiringo cy'ukwezi kuva kuri wa mbere mu ntumbero yo gukinga ikwirakwira ry'umugera wa corona. Ni mu gihe icyo gihugu kirushiriza kubona ibitigiri by'abandura byiyongera. Iyongerekana ry'abanduye ryatumye haba amakenga ku barimu, aho sendika yabo yasabye leta kwisubira ko ku ngingo yo kugurura amashuri mu kwezi kwa gatandatu. Amashuri azosubira kugarwa kuva ku itariki ya 27 y'uku kwezi kw'indwi, yongere yasubire kuzokugururwa ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa munani. Umuyobozi wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yarabeshuje kuri wa kane ibyashikirijwe n'umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Mike Pompeo yamwagirije ko yaguzwe n'Ubushinwa. Avuga ko ikibazo cy'umugera wa corona Amerika yakigize icya politike. Ikinyamakuru The Times cyandikira i Londres mu Bwongereza cyanditse ku munsi wa gatatu ko Pompeo yabonanye mu mwiherero n'abagize inama nshingamateka y'Ubwongereza mu rugendo yarimwo i Londres mu ndwi iheze. Muri uwo mubonano icyo kinyamakuru kivuga ko Pompeo yababwiye ko yaronse amakuru avuye mu iperereza ko Tedros yaguzwe n'Ubushinwa, kandi kwitorwa giwe nk'umuyobozi wa OMS mu 2017 byatumye hafa Abongereza. Tedros yavuze ko ibyavuzwe na Pompeo ariko inyoma ataho gishingiye. Yavuze kandi ko intumbero ya OMS ari ugukiza ubuzima bw'abantu kandi ko atazosamazwa n'ibivugwa n'abantu. Leta ya Trump yamye ivuga ko OMS ikorera mu kwaha k'Ubushinwa mu bihe bya mbere corona igitera. Perezida Donald Trump yategetse ko Amerika iva muri OMS mu mwaka uza, mu gihe Amerika yamyize imbere mu bihugu bifashisha iryo shyirahamwe amafaranga menshi.
Urakoze Aloyce Bigirimana kutugezaho ayo makuru. Bibutse kwimwumva ari radijwe rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, udusangiye no kuri YouTube na Facebook kuri radio yacu. Abo mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88.9 n'9 ya radio ijwi riyobora. Abadushakira kuri interineti namwe mujye kuri w3 radio yacu voa.com mukurikire aya makuru. Noneho iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Iwanyu mu ntara uyu munsi tuhere muri Tanzania, aho William Benjamin Mkapa wigeze kuba perezida w'icyo gihugu yaraye yitabye Imana mu ijoro ryakeye. Mu myaka 81 yari amaze ku isi, ine muri yo yayimaze ari umuhuza w'ibiganiro byo kunga abanyapolitike mu Burundi nyuma y'imvururu zabaye muri icyo gihugu mu mwaka w'2015. Mu mwaka w'2018 Mkapa yeguye kuri icyo gikorwa avuga ko leta y'u Burundi n'abatavuga rumwe nayo nta bushake bafite bwo kumvikana. Inkuru turacyayibategurira neza, turayibagezaho mu makuru yacu ataha. Tujye mu Burundi, aho umwiherero w'abayobozi bakuru muri icyo gihugu wari umaze iminsi itatu warayushojwe. Bemeje ko umukozi wese wa leta agiye kuzajya yerekana icyo ashinzwe n'ibikorwa agomba kugeraho. Udashoboye kugera ku bisabwa azahindurirwa akazi. Inzego zose z'igihugu zirasabwa kurwanya ruswa, kudasesagura umutungo w'igihugu, guha akazi abagashoboye no guca umuco wo kudahana. Eloge Willy Kaneza nibyo tubwira.
Umwiherero niyo nama ya mbere bagize leta umukuru w'igihugu w'icyegera cyo n'umushikanganje wa mbere bakoze bari hamwe. Prosper Ntarwamiye umuvugizi wa leta ya Burundi yavuze kuri uyu wa kane ku mugoroba irangiye ko yafashwe nk'intangamarara kugira ngo bamenyane, bakorane, bazinanye neza kandi umwe wese azi neza icyajejwe. Yagiriye akabwira amenyesha makuru bari baduze ingozi mu buraruko bw'u Burundi, aho abagize leta bari bamaze iminsi itatu indunduro y'ibyahavugiwe.
Kwari ukugira ngo leta muri rusange ibonere hamwe, ibone kumwe, irongowe na nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu ibikorwa nyamukuru iyi leta yo muri iki kiringo cyo mu 2020 gishire umwaka w'2027 ijejwe. Mukaba muzi yuko ari leta mvyeyi, ari leta nkozi. Kwari ugutomora neza mu majambo icyo avuga, icyo asigura n'icyo agamije. Zasabwa ruko rero umushikiranganje umwe wese mu byajejwe yoraba ukuntu yoca yisuganya agakora yisunze iyo ntumbero nyamukuru ya leta. Ikindi naco kwari ukumva ko leta ari imwe isenyera ku mugozi umwe kandi itegeka gutunganiriza abenegihugu bose. Ubu rero icyasabwe nuko umushikiranganje mu bimwega mu byajejwe yoca yisuganya akaraba ibikorwa vyihuta byoze imbere y'ibindi, agategura kimwe bita mu gifaransa plan d'action ukuntu vyokogwa n'ibyokorwa.
Muri ibyo byokorwa ahanini n'abashikiranganje bose hejuru y'imigambi yisangijwe n'ibisata bitandukanye bategerezwa ariko kwitwararika ibintu byashyizwe imbere kurusha ibindi, harimo kurwanya igiturire, kudahana hamwe n'ikimenyane.
Mwumve ko hari amabanga ahurirana mu bushikiranganje nka bwose. Hari intumbero nyamukuru zatanzwe nk'intumbero yo kurwanya igiturire, intumbero yo kudahana ibyaha, intumbero yo kudasesagura itunga ry'igihugu, intumbero yo guhakaza ababishoboye, intumbero yo gukunda ibikorwa, intumbero yo gusenyera ku mugozi umwe kuko impetso ari imwe mu Burundi n'igihugu duhamagariwe guteza imbere.
Muri iki kiringo cy'imyaka indwi imbere abakozi ba leta bahamagarirwa kuba bazi neza icyo bajejwe, akaba ni naco basuzumirwa ko mu guhabwa amanota.
Bigaca bisabwa yuko uba atamukozi n'umwe yoba ari mu bushikiranganje atazi icyo ajejwe. Ni naho byokoroha ku kumusuzuma kurabe kivyo ajejwe yabishitseko canke bikenewe yuko ategwe intege canke bikushikenewe yuko kumbure bamuhindura ubuzima hamwe bagusanga muri kigisata canke iki canke muri kigikogwa umukozi uyu canke undi atashoboye kubishikana ku rugero rutegekanije
kuvagiye ku butegetsi amashyira hamwe mpuzamakungu atari make yaramaze kwandikira president Ndayishimiye amukeza ku mvugo no gushaka yerekanye mu bijanye no kugwanya kudahana umugwi w'abahinga batohoza ku vyaha bikorwa mu Burundi DHB wo hejuru y'ivyo wamusavye guhaguruka ico kibazo vuba bwango umushakashatsi mukuru muri uwo mugwi Karinate Tsakiane ha ikiganiro cihariye ijwi rya Amerika mu ntango z'uku kwezi bahejeje kwandikira kizigenza w'abarundi
nous espérons qu'il va nous écouter surtout qu'il se dit proche de la population et qu'il devrait donc être sensible à ce souffle car ce sont les Burundais eux-mêmes qui demandent justice pour ce crime nous ne faisons qu'enquêter sur ces cas et attirer l'attention des autorités sur ce qui se passe alors dans ces discours Évariste Ndayishimiye a provoqué
meshaje barundi bose ko bazoja ku rugero rumwe
kugira kandi tugire igihugu gitekanye nuko uburenganzira bw'abene gihugu bongana kuri bose mbere bagaharagararirwa n'amategeko hamwe n'inzego z'igihugu ivyo nivyo leta ndongoye yiyemeje guharanira kuko ubwo burenganzira habuzemo na bumwe abene gihugu baca batuntura bigatuma haduka imidugararo n'inturereka mu gihugu kuko atawo bafise umwizero wakazoza kiwe
ubundi mwihwezo wabagize leta uzosubira gutunganywa mu mezi atatu ari imbere umuvugizi wa leta amenyesha ko ico gihe bazohura bari umwe wese ahagejeje imigambi yihutirwa mu gisata ciwe Eloge Wilikaneza ijwi rya Amerika
urakoze Eloge Wilikaneza tuve mu Burundi tuje muri Republika Demokrasi ya Congo mu nkambi y'impunzi z'abarundi ya Lusenda aho ababyeyi babyara muri iki gihe bafite ikibazo cy'uko abana babo badahabwa impapuro z'amavuko ntibanahite bandikwa ku mpapuro zitangwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR Vedaste Ngabo arakomeza inkuru
ari ababyeyi babyarira ku bitaro bikuru bya Nundu ari ababyarira kuri poste de sante yo mu nkambi ndetse n'ababyarira ku gihugu nderabuzima cya Rusenda bose bavuga yuko bateye impungenge n'uburyo bibaruka abana ariko bakamara igihe kirekire batabaheza impapuro z'amavuko kandi arizo zizazifashishwa kugira ngo HCR ishyire ku mafomu y'umuryango w'abana babo bavutse Ntakiruta Imana Esperance n'umubyeyi ubaza amezi abiri yibarutse
yemerwa kwibaruka mu kwezi kwa gatanu genekerezi ya 16 2020 mugabo kuva nibaruka nanagakuru ko kumva yuko umuntu ategezwa kuvya ku ifomu hari nafunze umwaka wose bataraja ku ifomu turarindire twumvirize ibyo muri HCR ingene bigenda
iki kibazo cy'abana badahabwa impapuro z'amavuko kivugwa muri iyi nkambi ya Rusenda cyemezwa na Claude Kubwimana umunyamabanga w'iyi nkambi
kuva mu kwezi kwa 11 gushika uyu munsi abana bavutse ntibarigera bajya baronka ibyangombwa byabo by'amavuko mbere no ku mafomu ntibarashyirwa ko aho rero bikacyeboneka ko ababyeyi babo abana nkuko ishyirahamwe risanzwe ryita ku magara y'abantu ndetse ryita no ku bibondo UNICEF bifatikanyije na OMS bavuga ko umwana ategerezwa ko nk'amabere y'umubyeyi kuva kivuka kuva amasaha abiri ahegeye kuvuka gushika ku mezi atandatu atakindi kintu mucyangi ayo kuva ku mezi atandatu cyatangura gufungura ibintu bitandukanye biboneka yuko abo bamama abana babo bari ko baragenda beneza amezi 10 but abana babo badafungura ibyo navyo bikacyeboneka ko ababyeyi bararushe cyane bararemerewe ko abana bataronka rasiyo yabo bikaca biboneka ko naho nyene abamama beshi baca bajya murika ya malnutrition ibyo navyo bigatuma ababyeyi keshi bahanasiga ubuzima
Safi Butoyi amya yuko kuba mu gihe kirekire nta byangombwa by'amavuko y'abana bafite bibagora mu gihe basabira abana babo za service ndetse n'igihe baba bakoze ingendo
twebwe nk'ababyeyi biratubabaje cyane kuko turafise abana benshi ngaha turababyara bakabura ingene babigenza abandi ntibaronke ibyangombwa abandi bakagwara bakabura uko bivuza bivanye n'ingene ibikaratasi byabo bitihutirwa kuronderwa rero twasaba yuko batugirira n'ingoga abajejo amacte de naissance y'abana babikore n'ingoga kugira abana baronke kira mwana ateyiwe de naissance iyo dufashe urugendo turagenda bagakekeranya yuko toba twabivye kuko izina giwanje riba riri kuri karangamuntu nango nago riba riri kuri acte kuko ataye
gusa umuyobozi wa sekteri ya Tanganyika John Mlondani asobanura yuko impamvu badatanga impapuro z'amavuko muri ibi bihe ari uko nabo bamaze igihe UNICEF ntaziba umuyobozi uhagarariye impunzi z'abarundi muri inkambi ya Rusenda Emmanuel Ntirampe ba yatubwiye yuko haseri yavuze yuko izifashisha impapuro z'amavuko zitangirwa kwa muganga igashira abo bana bamaze igihe bavutse ku mafomu nyuma y'igikorwa pamu na haseri birimo byo gutanga za telefone zaza zikoreshwa mu kunyuzwaho amafaranga yo kugura ibifungurwa by'impunzi ziri muri iyi nkambi mwomenya yuko atari abana bonyine bafite iki kibazo cyo kutagira ibyangombwa ahubwo n'impunzi zo muri iyi nkambi zari zisanzwe zijya gutera ibiraka mu baturage b'abakongomani zivuga yuko udukarita ndangampunzi zari zisanzwe zikoresha twatakaje garanti
turafise ikibazo cyo kudatembera na cyane cyane ko mu gihe abarefugee turi hano murabona ko ubufasha baduha ari bu Kenya cyane ibyo byo bigacya bituma abarefugee bajya kwisumamwo hariho nka bararo gira ubuntu aka agatangura kugataye gatonya mugabo akaba byoshoboka ko yoshika nkibubira yoshika nkibuka bukura butundu Kenya yozana nga kugirana ko tumufashe mu kwiteza imbere ubu nawe agacahura n'ikibazo cyuko ibyangombwa bishobora kumushitsa hariya atabiboneka mu gihe hageze ubu ikarata tu ibyangombwa dufise nk'impunzi byarataye garanti twovuga ko byate garanti muri Desembre y'2019 irangiye aho naho nubwo twicengaha ibyangombwa leta ya Kongo yategeza kuduha kugira ngo twemegwe nk'abarefije bazwi mu gihugu ntavyo dufise
Uvedase ngabwo kubwijwe rya Amerika mu rusendo mutarakibuye
tukiri ku makuru y'impunzi leta ya Tanzania ifatanyije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi bikomeje gucyura impunzi z'abarundi nubwo hari bamwe bavuga ko icyatumye bahunga ntaho cyagiye umunyamakuru wacu uri muri Tanzania James Jovin aratubwira uko byifashe mu nkambi za Nduta na Mtendeli
Mugambi yo guhungura impunzi z'abarundi ziyandikije ku bushake bwazo uri no kubandanya mu nkambi za Nduta na Mtendeli abatashe bagiye mu ntara z'amakamba Ruyigi Rutana na Kirundo mu bitigiri dukura haser abamaze kwiyandikisha barenga gato 2012 kandi hatagize igihinduka bazotahukanwa muri uyu mwaka nyene naho biruko mwidogo ni mwinshi kuri zimwe mu mpunzi zahungiye mu nkambi ya Nduta yuko igituma bataha atari amahoro yoba yarabonetse mu buzima bwabo ahubwo na mabi bakoregwa ikibazo cy'ibiribwa n'ubuzima bubi cyane babayemo aba ni bamwe mu babo twasanze mu gihangare barindiriye gutahukana
ego bivanye n'uko Tanzania dufashe nabi kubifungurwa eka kuri na kamara amazi basike baduha n'ibibazo nico gituma je nimisemo kugira nte gutaha bivanye no mu Burundi mbona tumenga nta kigenda n'intwaro twahunze mbona umenga ni kujya nyene nico gituma twishimye nashimye kuvuga teka ntitemo nyene mwiyandikishe kubera Tanzania ntabwo idukunda cyane
aha mu nkambi ndabona ukungene Tanzania idufashe si nkuko tugomba cyambere na mbere nubanza kuvuga ni nkuko aha mu nkambi turade nk'ifungurwa turyo batudaniye furiboze bakatudaniye baragi biboze ikindi no subira nkavuga batudomoriye isoko nta hantu tugenda gusuma icyo dukeneye ntacyo turonka mu nkambi tugiye dusohotse inyuma y'inkambi bashya badufata rero ibyo bintu twashobora kubyihangana bora dusubire mu gihugu twavuyemo tugapfira iyo nyene
abarimo gutahukana nabiyandikishije kuva mu mpera z'umwaka uheze w'2019 ishyirahamwe ry'abimukira IOM ryo rikora uwo mugambi impunzi z'abarundi zibona yuko uwo mugambi ukorwa buke buke cyane kubera ubuzima bubi abandi bariyomora bagatorokera mu yandi makambi y'impunzi ari mu Rwanda mu Bugande no mu za Kenya
humva hari n'abantu benshi bakora babo mu ikambi batoroka bagenda baje ahandi mu ntumbero yuko adashobora kumenya ati nari twohunguka aho tuzoshikira ari adushikira bibazo kuko kuco mu mose yahunze nikirahera amaze kona kata ko gitarahera acha fata ingingo yo kuyomokera banwa kaja mu Rwanda abandi bagenda muri Kenya abandi mu Buganda urumva abandi bakemera kuja hiyo hagati mu gihugu cha Tanzania kupagasa urafatirwa yabakipaka kubitirwa yabakamugazwa ibiki urumva kare bibazo cyane bituma abantu batoroka makambi bagenda kumva z'ubuzima bubi cyane bugaritse bugayice bugayitse kabisa bubi
haro ni gihahunguka atafisa shikira none akavuga ati none ino ndavuze ho njyama ntahari nuko nyene akafa kwiyahura nk'uwiyahuye nyene akafa kugenda uko nyene niho beshi wumva baca bagaruka kubera basanga atabari bushikire kaja mu bindi bihugu kandi no mu byo bihugu hari giye badashika cyangwa bagashikayo nta nuko babaze ibihari gucyo no kubera nugufa nyene guta umutwe bakapfa kurondeza
izo munzi zirimo gutahukanwa zifite icyo zisaba leta y'u Burundi
icyo dusaba nuko umutekano wacu nyene nkuko dutashe kandi cyo twahunze atacho kirahera ndabona kumenga ni hatare aho leta yoba ya Evariste izirafata ibwiriza abantu ko bazabarabana naze n'abahungurutse kugira ngo turabe ko twofashanye kurondera amahoro na hataye ariho nakundi kubera ugume muri Tanzania naho dusubiye mu Burundi ni kujya nyene Tanzania ntidukene ntabwo ni leta yanani y'u Burundi ntabwo mbona umenga irahumuriza abanyagihugu bato bato
cyo twobasaba icyambere na mbere mu Burundi turasaba ibintu by'imbonera kuri bikabanza bikagira ntibigapunguka
mu bitigiri bya nyuma byatanzwe na ASER mu kwezi kwa gatanu impunzi z'abarundi zisigaye mu gihugu cya Tanzania zirenga gato 160,000 kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika
Urakoze James Jovin reka dusubire mu Burundi kureba ikibazo cy'ubushomeri bukomeje kwiyongera cyane cyane mu rubyiruko aha barangije amashuri bamara imyaka nta kazi barabona mu gihe za kaminuza zikomeza gusohora abandi ikigo gishinzwe gutunganya no kongera akazi mu Burundi cyo kivuga ko imyumvire y'urubyiruko ifite uruhare runini muri icyo kibazo Desire Hatungimana nibyo atubwira
mu kigo cy'igihugu kijiriho kigeranya ibiharuro Istebu mu kigwa cyakoze mu 2016 cyerekana ko ubushomeri mu gwaruka buri kwiga kwa 55% hagati mu gihugu na 65% mu bisagara mu ntara ya Cibitoke mu rengero rw'u Burundi hari aho usanga bamaze imyaka irenga 5 bicaye muhiri wabo batagira akazi kandi bararangije amashuri ubwo gwaruka kwabwijwe rya Amerika ko bisa naho gwataye umwanya biturutse mu buzima bubirubayemwo
ubuzima bwa dicanze kabisa nawe nibyo ubona biragoye kugira turongoro twiteze imbere bivanye nuko atava ku ishuri atakiyo tuba dushoboye none tuba tuvuye ku ishuri atamitaye dufise usanga tuguma turayerera mu masite nyene nk'uko iyo umuntu arose karaka hari igihe aronka umuha nk'ikiraka cyo kubaka aba bishoboye kubaka canke ibiyede tukaba turabifashisha muri ubu buzima nyine
Jebre mamaze imyaka ine ntegeje ariko burya kibazo cy'ubushomeri burya ugiye kuraba muri make ni kimwe kuri bose kuko wana twagiye ku ishuri wiga uzi kuzoronka akazi ugahitana agahene kari muhira ugashyira ku isoko kugira wige ari ugacweza amashuri ugashyira kwicara muhira na kagahene wari kuragira nta gahari
twebwe ubushomeri hano buraturembeje kuko zishobora kuronka ahantu na hamwe zishobora kwisimamo kubera ingorane z'amafaranga zishobora kuba kubera niyakora byose abashomeri baguma biyongera ariko kubera ingorane zo kubura ubwo buryo nyine hari ni hose ni ku buryo habonetse uburyo
Mu kigo cy'igihugu kijejwe gutunganya no kugwiza akazi OBM bamenyesha ko izo ngorane z'ugwaruka bazizi Emmanuel Ndwarugira Kirongoye yabwijwe ijya Amerika ko ahanini biva kubarangiza amashuri biyongera bose bagahanga amaso leta
Icyo byavuye kusagaseseshwa mu muri nikiboneka nuko ugiye kubiraba nko muri kahise uraza amashuri ingene yangana mu gihugu ukaraba amashuri y'intango ayisumbuye ukaja kuri kaminuza byo ngiye ngo narutse hari kaminuza imwe y'u Burundi ariko no munsi tugeze kuri kaminuza zirenga 15 murumva rero ko amashuri yagiye aragwira siko ubuzi bwiyongereye hanyuma kandi tukaja tugira rero n'ingorane za kwa kuntu abanyeshuri b'abarundi biga umenga barabanya karorero kuri bakuru babo bize ukaca kugenda gukora mu biro ntibarahindura inyifato n'ingendo yuko yokwiga yumva yuko yoca yikorera ivyiwe akabaho agomba kugira ngo yige hanyuma aje kwicara mu biro nk'uko abona abambere babikora.
Emmanuel Nduwarugira ahanurwaruka arumenyesha ko rwari rukwiye kwitwara.
Twebwe rero mu gitata cy'iwacu cyo dukora tubafasha kubereka ubuzima bushoboka naho bashobora kukuronka idyo nyigisho zibatuma ashobora kwironderera bo nyene akazi gashobora kubabeshaho kandi tukabereka yuko umutwe w'umwe utigira inama tubasaba tukabahimiriza kuja mu migwi kuja mu makoperative kuja mu mashirahamwe ni naho amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana ashobora kugira ahafatiye mu kubafasha ni naho niki gisata iyi banke y'ugwaruka iheruka kuvuka ishobora kuronka yifatiye ugiye urumwe ugiye gusaba ingurane gutwaye umugambi ntivyoroha ndetse n'ukora ntibinakunda ariko mugiye muri mwishira hamwe mugiye muri muri cooperative mukerekana umugambi akabona umugambi urashe n'umugambi utomoye barafite kuca babafasha ugasanga muriko muri tunganiriza akazi ndetse mugahaye n'abandi urashobora gutangura muri batanu muri cumi ugasanga mu minsi mikeya musigaye muri abantu nka 30, 40, 50.
Ababyeyi bafise abana barangije amashuri ariko bakabura icyo bakora agahinda ni kose. Unafise abana babiri bicaye muhira izera ko icyo kibazo umukuru w'igihugu agiye kugikemura.
Tumaze kumva ko kamo n'ukuri byaratunejereje kuko twarabona yuko naho twigishije abana tukabona naho twabigishije tukabona nta kazoza kabo tubona imbere ariko ubu tumaze kumva itegeko ry'umukuru w'igihugu ngo abashomeri bose biyandikishe by'ukuri twaranezerewe twaranezerwa tugira icyizigiro yuko natwe abana bacu bashaka baronka karusha.
Haba mu nama mukuru w'igihugu yagiranye n'ababuramatari b'intara zigize Uburundi igitega mu ndwi iheze haba no mu nama iriko iramuhuza n'abashikiranganji baburamatari n'abandi bategetsi batandukanye Uburundi ngozi kuva kuri no wa kabiri umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agumagaruka ku kibazo cy'ubushomeri mu gwaruka ahamenyesha ko gitegezwa gutorerwa inyishu vuba. Desiratunga Imana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Nshuti mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika, aha niho dusoreje amakuru yacu yo muri aka kanya, ariko turabararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu biri imbere. Turabashimira mwe mwese, nshimira n'abagenzi banjye bamfashije kuyabagezaho. Ayo makuru yagiranijwe na Mukbiri ya Baro, kimwumvaga ndi Jeffrey Mutagoma. Umunsi mwiza kuri mwese.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio, ich bin ja Amerika, yo. Ja, bei uns ist es so chachu. Mugutera, ich bin zu Burundi. Ja, bei uns ist es so chachu. Mugutangi jambo, du wanya gihugu, yo. Ja, bei uns ist es so chachu. Shikiriza icyo tubona urayaga tugahuza yo kwijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Mugutera, igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Bakarolero batanga makuru ahumuriza, wala tangi jambo kuri bose
radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye